intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Mwese nashimye kumviriza Radio Inzamba agateka kawe. Ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki ya 29 Kigarama nico cyanyuma muri uyu mwaka w'2021. Nico gituma ugwaruka ruza kuronka akajyo ko kuvuga ibyifuzo byago ku Burundi mu mwaka mushasha w'2022 ugiye gutangura. Muri kumwe kuri micro na Benny Axela Kana.
Ndafise ijambo.
Mumakongo intwara miheto z'u Burundi zagumye zikora ibishimwa muri bwa butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia na Centrafrica. Mbere rero ishyirahamwe mpuzamakongoni rikaba rishima cyane uruhara rw'u Burundi muri ibyo bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano aho bakiyakeneye. Igihe twaheruka kwiginana nk'uku twagiye dusezeranye ko tugiye gukomeza umutekano mu gihugu, ko inyamirama zigiye gukurikirana umutekano ku mitumba yose, ko intwara miheto zigiye kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu. Uno munsi sagasoteshwa rumuri ko muri ivyo mwari mwiyemeje byagiye mu ngiro, igihugu cyacu kirangwamo amahoro n'umutekano mu mpande zose.
Ivyo ni bimwe mu vy'umukuru w'igihugu ashima byaranze umwaka ugira uhere. Yabivuze kuri wa gatanu mu gihe abagize inzego z'umutekano bariko bamwifuriza umwaka mushasha w'2022. Ariko hari n'ibindi bibi byinshi byaranze uyu mwaka, nko mu bijyanye n'agateka kazi na muntu, amashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politike, co kimwe n'imwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yagumye isemerera ko abantu banyuruzwa n'inzego z'umutekano abandi bakicwa. Ibyo bikunyugwa nuko ubutungane butorohereza ababwitura nk'uko umukuru w'igihugu wenyene yabyiyemereye. Ahari tuvuze abanyagihugu badasiba kwidogera ubukene butagira izina babayemwo. Ugwaruka, mwiho ku bwanyu mwifuza ko Uburundi bwo mu 2022 bwo baba bumeze gute muravye ivyaranze uyu mwaka uheze? Tangure ku ntererano ya Don ari mu Burundi. Arifuza ko Uburundi bwo akarorero mu bisata byose ntibugume nk'uko byabaye muri uyu mwaka ugira uhere.
Mwaka waranzwe n'ibihe bigoye haba mu bisata bitandukanye, caba igisata c'amagara y'abantu nko mu gisata kijanye n'umutekano aho n'agafukamunwa, kuko no mwaka waranzwemo impfu nyinshi, guhohotera agateka kazi na muntu. Cyo gituma rero Burundi bwacu iyo butera buja n'ahantu atari heza gisata kijanye n'ubutunzi, hari inzara iri mu gihugu nubwo abategetsi batabivuga. Ku bw'ibyo rero igihugu cyacu Burundi cyo dusaba mu mwaka ugiye gutangura mu gwaruka, turasaba yuko mu gihugu hobaho uguhuza cohesion sociale, abantu bagatera imbere imigambwe yose ikidegembya mu bya politike, mu by'imibano abantu bose bakabafata kumwe, kuko mu Burundi abantu bose ntibafashwe kumwe. Mu by'agateka kazi na muntu kakubahirizwa, kandi n'amategeko mpuzamakungu ajeje gukingira ikiremwa muntu nayo nyine akubahirizwa. Burundi cyangwa se abatwara Burundi bagakora ibishoboka byose kugira ngo ifaranga ry'u Burundi rigire agaciro. Umwene gihugu wese ica kiniye afite amafaranga ku isoko akironka kandi akisume. Ikindi kandi bogwiza imigenderanire hagati y'ibindi bihugu kugira ngo igihugu gishishikare gutera imbere n'ibidukikije, ibyo byose bigatezwa imbere kugira ngo bituzanire amafaranga mu gihugu cyacu Burundi none igihugu gitera imbere. Nk'ugwaruka rero turasabye leta y'u Burundi kugira ngo yumve akamo k'umunyagihugu mutonya kuko niwe yayitoye kindi kandi bakore ibishoboka byose kugira ngo amaho yongere asesekane mu gihugu cyacu Burundi abahunze bose bongere babone yuko igihugu cyasubiye kuba amahoro umutekano bagaruke mu gihugu.
Ethan ari mu Burundi ati abategetsi nibareke guhendesha Abarundi amajambo. Mu mwaka uza ibyo bama baravuga byiza bazabishire mu ngiro uwo ari we wese yubahirizwe.
Umwaka w'2021 sinovuga ko wagenze neza nk'uko twabyifuza by'ukuri, kuko ngiye uraba mu gihugu hagati twaragiye twumva abafashwe n'inzego z'umutekano ukadusanga bamwe batowe ibisiga abandi barabahohoterwa n'abari bajejwe kubakingira agateka kabo, kumva hirya no hino ibisiga bitogwa muri uyu mwaka hari imvugo z'abategetsi zagiye zibonekana muri uyu mwaka. Nashima zihumuriza Abarundi ariko kaba zabaye imvugo gusa. Rero nk'abasaba kugaruka muri uyu mwaka dutanguye kw'imvugo yojana n'ingiro n'aba majambo asosera Abarundi gusa ugabo ku rubuga atari ko biri, ko narakurikiranye imvugo y'umukuru w'igihugu, ndakurikirana imvugo y'umushikiranganji wa mbere ka n'utwara intwaro yo hagati mu gihugu, kumva by'ukuri ari imvugo zihumuriza. Ariko imvugo zimwe zimwe nisiyo mu ngiro, haba kubahiriza agateka kazi na muntu, kumva ari imvugo gusa bitaribuje mu ngiro. Rero muri uyu mwaka nk'ugwaruka ndasaba ko by'ukuri ku igihugu atantambara irimo tusubira kumva hirya no hino hatogwa ibisiga ahohoterwa abana b'u Burundi atacyo bazira, kuko benshi bicwa batari bakwiye kwicwa, benshi bahohoterwa batari bakwiye guhohoterwa, kuko atakibi baba baziza. By'ukuri uyu mwaka tugiye gutangura turifuza ko twokubahirizwa nk'Abarundi, kuko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu amaze kurahira gutwarira igihugu twarira Abarundi bose ntanye gupfa ntanye gukira.
Nobel ari mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri Congo Kinshasa yifuza ko leta yasubiza agateka abahunze.
Igihe cyo mbona nk'ugwaruka nuko bamwe bamwe twangaje mu gihugu cyacu cyahaye tubona ikibazo kazaza kacu kazoba imbere kwirukangana tuhamyagushobozi twari twamaze kuronka nk'ikibazo cyo ngo tuzaba abandi. Yifuza yuko leta yoraba ibi bintu kadusubiza mu miryango, hari n'abo tutazi k'imiryango imeze kuva kirukankanywa mu gihugu, bamwe bamwe tubama turwanye hafi imyaka cumi tutazi imiryango yacu twayitaye mu bijyanye n'iterambere. Ejo icyo mbona osaba abatuganze.
Chloe ari mu Rwanda asaba ko umwaka uza woba uwo gutora umuti ku ngorane zose zugarije u Burundi.
Ndifuriza igihugu cacu umwaka w'2022 mwiza, nkaba nifuriza n'Abarundi bose umwaka mushasha, nkaba nizera yuko hazoba impinduka muri uyu mwaka, nkaba nifuriza Abarundi bose urukundo, kutugira urukundo, gukundana hagati yabo. Imyaka iheze twagiye tubona ndetse n'umwaka uheze twagiye tubona ibibazo bigenda biba mu gihugu, abantu bapfa, ariko muri uyu mwaka w'2022 nizere yuko azoba ari umwaka w'ibyiza gusa ku Barundi, azoba ari umwaka wo guteza imbere igihugu, azoba ari umwaka wo kuraba bagakemura ibibazo byabaye mu yindi myaka iheze. Nizere yuko azoba ari umwaka mwiza wo guhinduka ku Barundi n'abayobozi b'igihugu. Ndifuriza Abarundi muri rusange aho bari hose, abari mu Burundi n'abatari mu Burundi, bose ndabifuriza umwaka mushasha mwiza, batsukiremwo amahoro n'ibyiza byose.
Sara nawe nyene ari mu Rwanda ati Uburundi buzoba igihugu aho uwo ari we wese yumva ko agateka kiwe kubahirijwe.
Turi nk'ugwaruka icyo nifurije Burundi uyu mwaka ugiye gutangura ni uko iyo leta mbyeyi yoba mbyeyi koko, uko yiyita ko ari leta mbyeyi niyitevyeyi mu bikogwa apana mu majambo gusa mu bikogwa inyuruzwa ry'abantu rihagarare kwicwa kw'abantu guhagarare guhohoterwa bihagarare kuko ngo nari mu mugambwe uri ku butegetsi ivyo bintu bihagarare ibireta vyeyi ikorera buri murundi wese atamwana wa mama ikorera abarundi bose igasonera gateka kazi na muntu igubaho umuntu nukuri nico cifuzo jeje co nifuzo Burundi umwaka ugiye gutangura
tawo ari mu Burundi yifuza ko mu mwaka uza impunzi zotahuka zose kugira ngo ntihagire umurundi yabacitwa impunzi
Kutra yuko amburundi, tukuma mwana mkere kano. Nunga katukauta mwana mkere kano, gachimba tulakusumba. Kutra yuko mwaka ohechi. Kani makandi, kutra yuko nitura ndere kufiongera. Mwene kihuku. Kama makandi, nakasa katina munu, dikasisi kawike manechi. Kama katu kutra kuna wangu njewoshi, kihuku tulundi, wotahu, kamuna mga kukirango. Kisisi kari kubandani, tulita mtura mbezi, kumashkwesi, ame, kiosogo katika manechi. Ata wande kukarundi vende watu wali hanzi. Jo kami jadi lipu sama nama kami Yoko. Bukan mahu mencekano. Hama kandi nak kata nama orang kuah ini cua. Hama kena jadi kiongera. Hama nak bawa hujung jiwu kuos pakai tahu ka. Kesan jadi kita sebulan sekali.
Mufyo Morgan nari mu Burundi yifuza. Nu Burundi burimwe amahoro n'abantu bakaronka ivyo bafungura batazimbwe.
Ayo mwaka kweli tubona yuko uwa waragenze neza kurusha. Kandi twifuza yuko mwaka woza ari mwiza kuruta umwaka uheze abantu bafise amahoro n'umutekano n'ibyo bafungura kuko ubu mu gihugu amafaranga yataye agaciro nuko ibiribwa birazimbye niya ntiziriho utabumva yuko umwaka utaba wutubereye mwiza igihe abantu baba bashonje mbere twasaba leta ibiribwa biva mu bihugu tuhanye imbibe nka za Tanzania u Rwanda mu Buganda Eka ndetse na Kenya ibi bintu by'ibiribwa byaba bije kudufasha ko bitotanga tagisi na doani kareka kubiraba kugira ngo abarundi ronke ibyo dufungura tugire n'amagara meza kuko kiro kiri cyaraduze kiro cy'umushyari cyaraduze kiro cy'ikizi nuko ibintu byose byaraduze muri rusange none rero ibintu byose uko biva mu Burundi bijya hanze ubeye n'ibirihishi mugabe ibyo biribwa bivuye hanze yija mu gihugu cyacu ntibabireke byinjire Abarundi twese nezerewe tufise amagara neza tufise amahoro n'amagara neza
Tuandanirize kuri Edison ari muri Kenya ati amabi yose yabaye mu Burundi muri uyu mwaka ntagasubire mu ugiye gutangura
kuri giye nkugaruka kuri cyambere numa kamshasha no kwifuriza abarundi bose umwaka mushasha gusa uyu mwaka uhetse kuri je nkugwaruka wambereye umubabaro mwinshi ku burundi bwanje bw'amavuko nk'ibintu byagiye birabamo abantu benshi bapfa bicwa banyuruzwa bamwe bahegurwa ukuri kwabo abandi bahogwa imigambwe nk'abanywanyi bo muri sineri impunzi zihunguka zicwa ibyo byose byagiye bimbabaza ntibagiye abahiriye mu mahogohe batandukanye nukuri narababaye nk'abantu bapfiriye mu ibohero ry'igitega abishwe n'umuriro aho bose byambabaje rwose cyo nukuri abyize mfise ku Burundi ku mutekano zo kongera ukaboneka ariko abantu babategetse n'abarongoye Burundi kuko kuri kubita gashi uyu mwaka ntuzemo ibintu nk'ibibaye mu uyu mwaka uhetse nukuri birabaje cyane n'igihugu cy'amarira n'igihugu cy'amosozi nukuri imana igarukira u Burundi n'abarundi nukuri nsavye abaturongoye nyabo batwumva ntibagiye kubera kuri perezida ariwe kiongozi w'abarundi ariwe se barundi nukuri agarukira agateka kazi na muntu ubwicanyi buhagarare ndabivuze nk'umurundi wahunze igihugu ari hanze y'igihugu cy'u Burundi mvugira abarundi bose nanjye nivugira aha mu mahoro aboneka twese turi mu gihugu cyacu cy'amavuko
na Didas ari mu izinga rya Mayotte nuko abibona ati ibyononwe nibikosogwe mu mwaka uza
Burundi aho buri buryo bubaza abarundi bose wanashaka kuva hejuru ku mukuru w'igihugu bavuga ati tuguma aho twari turi ndumva umenga bose bahava bavuga ati terindi ntambwe kumbura bakavuga ku rugero rutandukanye ariko tuturabye nko mu butungane perezida we nyine
yari bugiye uko mutungane ibintu bizo neza
aragera kugwego aharira abarundi barakeneye umwidegembyo kusanga ibintu abarundi imitima myinshi irarusha murumva gateka kazina muntu vraiment mutifashe nabi tutumva ko twatera indi ntambwe aho ntituvuze ubukene buvuze uruhwa ntituvuze ibindi hirya no hino nukuri jewe mutima wanje ndumva ko ndushe cyo kimwe n'abandi barundi benshi cyane nipfuza ko ibiro byo fata indi ntera kiraryoshe igihugu ari cya bose kiraryoshe impunzi zitari hanze baraturatura tugeze no ku rwego rwaho impunzi zonyene zihunga zigahungira mu gihugu zigasubira zigahunga n'icyo gihugu zirimo zigahungira mu kindi uravye nk'abari muri Tanzania burya mu mutima ntibahungutse ko babishaka bahungutse ku nguvu abandi benshi barate Tanzania barahunga baja mu bindi bihugu hirya no hino kandi biriko birava umuntu abirabye neza ugasanga biva mu bantu baza bakorera ubutegetsi bakabasanga iyo bari bakabahohote
umva umengo umuntu wese mu rwego akoreramo yo kwikubita gashi agaheza bakaraba ati none twokora iki kugira ngo ibintu bihinduke na cyane cyane hejuru hamwe bitanga itegeko ryavuye hejuru itegeko rivuye hejuru hariya nyene rihindura ibintu bije ku murongo abantu bareke kuzira ubusa
Zenya ari mu Rwanda ati abarongoye igihugu biteho gukingira abarundi bose igihugu kibeho mu mahoro
icyo nifuriza Burundi umwaka ugiye gutangura nuko wa mata n'ubuki ku Burundi nkuko babivuga uyu mwaka uheze wabaye mubi ku Burundi n'abarundi icyo nifuza nuko ubwicanyi bwo hagarara bakareka gutora ibiziga hirya no hino ikindi nuko hoba ubutungane kuri bose apana ko bimera nko mu ishamba aho akaruta kandi kakamira aho ngombye kuvuga kuri dosiye ya Krista nta murundi w'umutima ujya mama akiri muto atababaje hama president akerekana ko yitwararitsa abarongoye nk'ubu ntacaravuga kuri abanyororo bahira mu ibohero womenga ntacabaye muri make nifuza ko Uburundi bugira umubyeyi yitwararitse abarongoye ni byinshi sinobiheza ariko nifuza ko uyu mwaka uzobe umwaka w'amahoro n'amahonda umwaka uzira impfu zidasobanutse umwaka w'amahoro ku Burundi n'Uburundi
Lewana ari mu Burundi ati uyu mwaka ugwaruka ruzokwitabweho kurusha mukuru teza imbere aho guhigwa buhongo
Tiraje ukuntu umwaka uri kurahera kuri twebwe ugwaruka tubona yuko hari hagaze kuko uyu mwaka kuva utangura watanguranye n'ibibazo byinshi cyane cyane ku gwaruka twari mu bukene ntangere twari mu bukene ntangere hanyuma ikindi nacyo turashomereye mu gwaruka turashomereye cyane haba mu bigihe cyaranze uno mwaka n'ubu turabona yuko gwaruka aho turiko turajya turangije umwaka vuba dutegera uko bingana rero tukaba twari twifuza yuko umwaka uza 2022 koga impinduka na cyane cyane ku migambi leta itegurira ugwaruka ikayitumbereza kuri bose ntirabe munzi ntirabe ngo abantu uko bari mu mugwi runaka cyangwa mu bwoko runaka barabe bafashe ugwaruka na cyane cyane kuroswa ibyo bakora bavuga ati tugurije kwitunganiriza imigambi kuko twese ntitegereza kuba abitunganiriza imigambi kuko hariho n'abafise uburyo byananiye tugasaba yuko ugwaruka rwokoroherezwa yaba uri kariko rero twibakabikora tekane bagashyiraho umutekano bakareka kuguma baturagiza bakareka kudutoza amakori atagira uko angana ibyo byadufashe cyane cyane ugwaruka nawe tutoronka akazi kavuye kuri leta cyangwa mu yandi mashyirahamwe tugashobora gukora ibyacu dutekanye tutariko turadorombanya tutariko twaka amakori y'umurengera tukarasa uburenganzira bwera mu bihugu duhana imbibe kugira ngo dushobore kukwitunga no gutunga imiryango yacu
Nelson ari mu Burundi nawe nyine arifuza ko mu mwaka ugiye gutangura abarongoye Burundi botuma uba uw'amata n'ubuki igihugu kikarangwa n'amahoro n'urukundo.
Kugaruka umwaka wagiye ku Burundi waranzwe n'amazi yagiye arakugwa hirya no hino, urabantu gategwa amagrenadi, uri migwi atera ubundi, uri abantu bafatwa n'inzego z'umutekano bakaburirwa irengero baratoguye ibiga. Rero kugaruka icyo nifuza ku Burundi ku mwaka uza mushasha kiri gutangura, nuko ubundi bwoba igihugu kibarangwa n'itubude, kibarangwa n'umwumvikano, hanyuma leta ikagendinda n'aho batavuga rumwe, hanyuma abantu bakagakurirwa barapfa babira ubusa bari mu maboko y'inzego z'umutekano. Nubwo mu gihugu yabisanze natwe twifuza ko Uburundi bwatangwa n'iteka n'itekane, abantu twese tubeho amahoro. Ikindi nakongera ko nuko Imana yadufashe muri uwo mwaka kugira igahindura imitima y'Abarundi, kuko ibibazo byinshi bigenda bipfa ko mu Burundi nuko Abarundi twataye akaranga, twatakaje umutima w'urukundo, Abarundi bagasubira gukundana n'imiryango ikaba umwumvikano akaba ubumwe. Nakamenya gusa bitanga ibyo batunze, kuko ahanini indyo ni nyinshi mu Burundi zihagaze kuko buri mushatsi cy'Uburundi atarukundo rwahari.
Jean Marie ari muri Uganda ati umwaka w'2022 woba umwaka ku Barundi bose wo kwikebuka.
Ubwa mbere ntanguye kwifuriza Abarundi bose umwaka mushasha mwiza wa 2022. Ubugira kabiri nogaruka gato ku byarangiye imyaka, ndetse n'uyu mwaka gusa ariko iyi myaka iheze irangiye, Abarundi tutarabana byiza, bamwe barira abandi baririmba, bamwe baririmba amahoro abandi barara barakundakunda kubera bagenzi babo. Karakaryo rero keza yuko kuri Burundi wese na cyane cyane duhereye ku barongozi bwo kuzirikana intambwe Burundi buriko buratera, dukabona ko Burundi bwari bukwiriye gukura, hari hageze yuko twikebuka ubutungane mu gihugu n'ibindi n'ubutandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, dukaraba ko reyerema igihugu cyacu kibiri. Dusanze hari intambwe dutateye, bibi byiza yuko utwere umwaka w'ukwikebuka, turabigikwiriye kandi tugikore kandi tugiharanire.
Jolisi ati abategetsi bazokwikubita agashi, imvugo yabo ntisubire kuba amasigara cicaro.
Byinshi byaba byagenze akureka hatwumva nk'amabara ariko agasanurwa n'ibindi bikorwa byiza abandi barakora nko gufungurura abantu, hatwumvuga nk'umukuru w'igihugu kubona ubu asigaye aganira mu makungu. Ibyo byaseguha ishusho ryiza Uburundi, hanyuma ku kindi ni uko babayemeye gutera intambwe cyane cyane mu bintu byo kurwanya icya coronavirus, ndetse n'icyanjo n'aho bashyize nk'akantu baraziretse zirinjira mu Burundi, kuko turazikukira bari bavuze yuko atajanjo zizokwinjira. Ariko rero nubwo navuze ibyagenze neza, ibyagenze nabi byose byaje byunyura, aha twavuga ibiciro. Aha rero twagomba gusaba mu mwaka ukurikira tugasaba na cyane cyane abategetsi bo hejuru imvugo bavuga nijyane n'ingiro, hatugaruka ku bwicanyi bwaranze uyu mwaka turangije, habaye ibyicanyi byinshi cyane, hatugaruka ku njya mushinga ntayitwa Matata yagandaguwe abantu bose barorera, hatubasha tugomba kumbonera akagohe n'umushoboye mukuru w'igihugu nimba ariko aratwumviriza, ariko arashikiriza amajambo, ashikiriza amajambo meza cyane. Hamwe umuntu atabiziyobwira ati igihugu cy'Uburundi kiri mu iparati, kubona bafite umukuru w'igihugu asenga kuraha havuga amajambo kuraha. Ibyo ariko nkubaza ngabo mu gipolisi cyangwa muri gisirikare bariko baramwifuriza umwaka mushasha, yabona ijambo rihambaye cyane ati ndabasabye mwa bapolisi mwa basoda ubona se yakumva afashe umuntu nk'igikoko tretemayi nyine uwo muntu ntazontirana intambwe, ariko byari kudufumuriza iyo aba ryari ryanze yarivuze iminsi yose yama ariko arabishikiriza avuga gusenga avuga kugirane, ariko ibyo bimara umwanya runerumara bapfa kuvayo byaba biheze.
Jolisi arifuza kandi ko ugwaruka nago nyene go kwisubira ko co kimwe n'abategetsi ntibasubire gutoteza bene wabo.
Nukuri turazi neza yuko mukuru w'igihugu ari Sebarundi n'ubu yavuga ijambo rimwe ati none tuzira gufatira abantu mwava kumpa amakuru mumbwire umuntu yamutwaye kuvuga umuduga wamutwaye, ibyo byose ni ibintu bashobora kuronka, hanyuma abantu bakoze ibyo bintu bagakubita inaha ngahantu kandi nabo nyine zishobora no kuvunika nabo bantu babikora ubwo baba batumwe n'abo bategetsi kurya ibitanyeganyega nawe urakorera mu muganda munyuma akaja mu kabezi none munyuma bamwunguruje ahandi de uyo muntu baguma baha amatete, ibyo ariko arakora no kuvuga yuko abishima kuva naciye hose ariko ubwene ajyanisha abanyagihugu gusa yica niba ngana ibanga umuntu namuzi ukagira cyose ushobora kumva bunari kumenga ubutegetsi bamushigikiye cyo naheko ngo bagusaba nuko abategetsi bacu kunywa gukurikira kuko basengera Imana ikabashungira ko imigisha nabo nyine bakayemera kuko Imana nta muntu n'umwe idakunda kandi nta muntu n'umwe itavugiramo mwabo usanga kimuvugiramo hanyuma nabo ntayongereze kugwaruka nagomba gusaba ugwaruka rwigwarahenda rugahenda ngo ruze gutoteza abagenzi babo cyane nagomba kurumvunira akagoye nibamenye yuko abo bibaza ngo bariko baratoteza burya hariho ari bo baba bafise urufunguzo rw'ubuzima bwabo kuko bose baraja gusenga mugabo hagenze gukora ibikorwa ukabura abo bantu bagiye gusengera ngo twashize imbere Imana mbere yuko dutangura ibikorwa by'umugambi tubanze dusenge twishyire mu minwe y'Imana kuko twashize Imana imbere mugabo hagira baraja barashika hagati mu nama ngo ngo ibikinga
Niro ndafite jambo aha niho kigarukiye ugwaruka gwashikirije ibyo gwifuriza uburundi n'abarundi muri uyu mwaka kugira utangure hari abifuje ko amahoro yoba yose mu Burundi ntagira abarundi babandanya kwicwa abandi nabo cane cane abahunze bakifuza ko gateka kazi na muntu ko kubahirizwa bagasubira mu gihugu cabibarutse mwakoze mwese mwadukurikiye radio inzamba natwe turifadikanije n'ubwo gwaruka kwifuriza ibyiza igihugu mu kwifuriza uburundi amahoro n'itekane muri uyu mwaka ugiye gutangura naho ubutaha cari kiganiro ndafite jambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawo.